Zeit eilt immer wieder dahin.
Ibihe biriko birihuta. Umunsi wose uratangura ukarengana. Umunsi umwe tuzikanga ariwo wa nyuma. Umunsi wa nyuma, isaha ya nyuma. Twese turazi yuko igihe cy'ubuntu cyagize intango, kandi icyo gihe kizogera n'iherezo. Mu gihe cy'ubuntu harabaye isaha ya mbere, umunsi wa mbere, indwi ya mbere, gutyo gutyo. Ubu rero igihe kiriko igihe kizwe n'igito, tuzoshikira umwaka wa nyuma, ukwezi kwa nyuma, indwinga ya nyuma, umunsi wa nyuma, isaha ya nyuma. Hanyuma hazoba akanya gato ka nyuma, kazoba ariko kanya aho tuzoba duhejeje urugendo rwacu, kugira ngo tuje kuraba inyonga z'umwami wacu. Twibajije rero ko ibyo bintu bishobora kuba mu mwanya wari wose, kuko nta muntu n'umwe azi umunsi wa nyuma uwo ari wo, indwi ya nyuma yariyo, n'umwaka wa nyuma uwo ari wo. Ariko hari ikintu tuzi, igihe kigiye guhera kandi ukuza k'umwami kuriko kuratwegereza cyane. Nicyo gituma dukeneye gukora ivyo dushoboye vyose kugira ngo uno muhamagaro, kugira ngo umuhamagaro tushikane ku mpera z'isi. Uyu muhamagaro twarabaye imyaka myinshi aho twakabwiye abantu, twagiye mu bihugu vyose vy'Iburaya, turaja no mu bihugu, kandi Imana yatugurura imindi miryango, kandi turabona ko ariko bimeze hose. Hari ingorane nyinshi, ariko twamatuzi yuko igihe kitakiri kirekire, ntitugikeneye kugira dukeneye gukora ibishoboka kugira ngo dushobore gushikana ubutumwa bwiza ahantu hose. Dufise ubutumwa bukwiye burimwo ivyo Imana yasezeranye vyose, atari kintu cataye imbere yacu ya mbere canke igihumbwa, ariko n'ingano zuzuye mu mushishi. Murazi yuko mwereza Abrahamu yamye avuga ibi bice bitatu, ibi bice uko ari bitatu, akavuga ati kandi ica nyuma yavuga n'ukwegeranirizwa hamwe k'ubuzima bwose, n'ukuvuga igiti n'umushishi byose bikaduga mu rugano rukamera nk'uko rwatewe mu ivu, rugasohoka rumeze nk'uko rwatewe mu ivu. Turi mu gihe aho ivyo bintu byose biriko birashika ku iherezo, aho ivyimbugwa vyeze bigeze kwimbugwa. Ahantu hamwe mwene Abrahamu yaravuze ko Imana izotahukana ikintu kinini cyuzuye mu ivyimbugwa, nukuvuga ikintu bashyira mu ivyimbugwa yacita sharete, nukuvuga ikintu bashyira mu ivyimbugwa bavuye mu kwimbura, niko yavyita. Ntidushobora kuvuga idonido ko ibintu bizogenda, ariko ikintu tuzi nuko ivyo bintu bizoba kuko Imana yabivuze. Hareze igihe kinini ntitukizigira twebwe ubwacu, ariko twizigira Uhoraho no mu buntu bwiwe. Nivyo bose bakoze, nivyo Aburahamu yakoze, nivyo Isaka yakoze, nivyo Yakobo yakoze, nivyo abantu bose b'Imana bakoze, bashize ivyizigiro vyabo mu Mana. Kandi turabona kuri Aburahamu igihe Sara yari yataye ivyizigiro vyiwe mu Mana, aramubwira ati turondere umwana kuri Agari maze dushitse iryo sezerano Imana yaduhaye. Vyace bigenda gute? Caba ikintu kitazanye umugisha, kuko cari kiri hanze y'amasezerano y'Imana. Imana yaduhaye amasezerano kandi ishinze ijisho ijambo ryayo kugira ngo ishitse ayo masezerano ibikorwa byose mu bwami bw'Imana biri hanze amasezerano y'Imana ntibizoba umugisha ahubwo kizoba ari nk'icago cyangwa umuvumo nico gituma dukeneye kumenya kugomba kw'Imana tuongere tuyisabe itugirira ubuntu bwo gushura gushitsa cyangwa gukora kugomba kw'Imana murazi uko twa murazi aho tugeza kwibaza murazi uko twa twarinjijwe mu byanditswe vyera biciye mu gushura kw'ijambo ry'Imana ntarikwe twayishijwe ariko Imana yarasezeranye uko minsi yijwe y'umarayika giri windwi kwizosozera ibintu vyose maze igahishura ivyategerezwa guhishurwa kandi turi muri iyo minsi kandi nta kintu na kimwe kizongegwa kugushinga nta casozero cy'ibyanditswe vyera ubu nivyo Imana yahishuye turacyafite igikorwa cyo gukora kugira ngo twishushanye n'ivyo bintu kugira ngo dushobore kuyumvira maze dushobore kuba maso kugira ngo Imana idusubize mu byo yaduhaye kandi yadushyure ku buntu bwayo sinobura gushimira Imana no kubashimira na cyane cyane ako kurabo bitanga bagakora ibyo bashoboye byose hari kibazo cyabajijwe ngo none ni kubera iki turinda guhaguruka tukagenda mu bikorane tuva mu hiri wacu tukaja mu bikorane sukugira ntimuza kugira ngo mwumve ibintu muvuga butumwa ariko aravuga kuma kuvyeke Imana ariko ahubwo tuba tuje kumviriza ivy'Imana yonyine ubwayivuga ntituri hano kugira ngo tuvuge Imana nibyo abantu bose bakora ariko turi hano kugira ngo twumve Imana iri kivugana natwe turi hano kugira ngo tuyireke ivuge turi hano ngo tuyireke ivuge iciye mu ijambo ryayo namwe muwayo kuntaye twumvise cyo kumugoro wa mwe ndatabwa namu twabaye ntacyo twaronse tuvuga twarabonye yuko turabizera heze imyaka myinshi ariko nta bintu turibonera by'Imana nituracya mu ntambwe Imana icica umuntu simvuga ku ntambwe umuntu ashobora gucamwe wenyine ubwiwe ariko ndavuga intambwe Imana yonyine icica umuntu ibintu bifadika kandi bikabera umugisha abandi twarabyumvise kuri Aburahamu Imana yaravuganye na Aburahamu Imana yongeye ivugana nawe arishura Aburahamu yaravuga nawe ikamwishura hari abantu bashogana ubucuti n'Imana kandi muri twebwe tuvyumvise bityo bituduza icifuzo mu mitima yacu kuba mu kidigiri cy'abo bantu abantu bafitanye ubucuti n'Imana abo ishobora kuvugana nabo abo ishobora guha ijambo ryayo abo ishobora guha mwe muwayo kandi kabahezagira kandi kabakoresha bakaba umugisha akenshi tuvuze ibintu bitagenda neza muri kahise tuba tubivuze kugira ngo dushobore gutanga umuco kandi tubone yuko Imana ifite inzira yaciye kandi tugiye hanze y'inzira y'Imana muri icyo gihe ibintu byose byononekara akenshi hari mugihe nigecha mwe tabaka nama abantu babaye babi cyane bacha baza kuri mwe tabaka nama baravuga bati leka hagarika leka bagore babitekanire ntugumwe bavuga na barababwira ati iyo baratahuye iby'Imana ishaka kuvuga no vuze ibindi simba nk'ibivuga ko ariko ntibaratahura ikintu na kimwe si kintu cyoroshye mwibaza yuko Paulo byari bimworoheye igihe byabaye ngombwa yuko yumvira ijwi ry'Uhoraho ry'Imana agacecekesha abagore ngo ntibavugire mu ishengero. Mwibaza yuko ivyo byatumye aba umuntu amenyekana cyane, oya haba n'intete ahubwo niyo shakwabwira. Ariko niyo shakwabwira iyo abagore bacecetse bugi ibintu byose bica bigenda neza, ibintu byose bica bigenda neza abagore bacecetse. Kandi ko guceceka kuva ku Mana turagukeneye, turagukeneye cyane byihuta. Nimwibaze yuko Imana hari itegeko na rimwe yatanze idafite igitumi ritanze, ntacyageze yatanze idafite igitumi gitanze. Ahantu turabona Pawulo yari umuntu ashona, si ibintu bya Pawulo umuntu yashona amahema, ahubwo turabona ko ari umugabo yitwa Pawulo yakoze afise igikorwa yahawe n'Imana. Yabwiye abigaratiya ati nimba nkirondera gushimwa n'abantu muri cyo gihe sindi umukozi w'Imana, biguma bigenda bigora, kuko turi mu gihe abantu bose bakeneye uburenganzira bwabo kandi bakagwanira uburenganzira bwabo. Nicyo gituma biguma bigora ku Mana gushobora gukora ibyo ikeneye gukora muri twebwe. Hano mu Bigalatiya igice cya mbere umurongo w'icumi, Pawulo arandika akavuga ati mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba canke n'iry'Imana, canke se ndondera kunezereza abantu? Iyo mba nkinezereza abantu simba n'umugurano wa Kristo. Iki ni ikintu kiri ku ruhande, kiri ngaho. Ntidushobora gushimisha Imana ngo tungere dushimisha abantu. Kandi niba dukoranye nk'abantu b'Imana muri cyo gihe, kugira ngo twigishwe n'Imana, dureke ijambo ryayo rigire icyo rikoze muri twebwe kandi riduhure nk'uko Imana ishaka. Hano mucete cyandikiwe Bigalatiya, kuko havuzwe ibya Aburahamu biranditswe mu gice cya gatatu umurongo ngana bisoma mu bunyene guhera ku murongo wa gatandatu. Abigarateye igice cya gatatu umurongo wa gatandatu, nk'uko Aburahamu yizeye Imana akabiharugwa ko kugororoka, mumenyero yuko abishimiye ukwizera ari bo bana ba Aburahamu. Kandi byanditswe byabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubw'ukwizera, kuko ivyanditswe byabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubw'ukwizera, bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti. Usome mu isezerano rya kera nushobora kubona ano masezerano y'agakiza. Ariko amasezerano y'agakiza murazi, kuri buri sezerano ryose ry'Imana hafatanye ko agakiza k'Imana. Hano mu isezerano rya kera haranditswe ngo isezerano, ubiravye mu isezerano rishasha agakiza k'Imana kari gafatanye n'iryo sezerano ry'Imana ryo mu isezerano rya kera. Byagenze gute igihe Imana yasezeranira Aburahamu inyuma y'imyaka 400 ngo nzosohora urubyaro rwawe ndarukuye mu gihugu cy'abanyamahanga? Agakiza k'Imana baragahawe maze barasohoka, Imana irabahezagira kandi yari kumwe nabo kandi yarabarongoye. Aha turabona ijambo ngo isezerano ry'agakiza, murongo w'8 haravuga ngo, ku murongo w'8 kandi byanditswe byabimenye bitaraba yuko Imana izotsineze abanyamahanga kubw'ukwizera. Atari amasezerano y'Imana ariko amasezerano y'agakiza, amasezerano y'Imana arashitswa, yarasezerano kandi agashitswa mu bizera. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, niwe yarasezeranywe kandi niwe yaje, kandi muri we amasezerano yose y'Imana ni ego kandi ni amen, bice kuri Yesu Kristo umwami wacu, maze bigakorekwa muri twebwe. Nimba twarafashe ibyo bintu kubw'ukwizera, atari amasezerano gusa ariko amasezerano ava kumana arimwe gakiza k'Imana muri yo kandi natwe bwacu twebwe abahawe amasezerano y'agakiza y'Imana abakiriye twarashoboye kwironkera agakiza n'ubuntu n'ubucunguzi buva ku Mana yacu muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kandi ntidushobora kwemerera umuntu n'umwe ngo yatunyage yadutware kuko Imana yaduhaye kandi izo yakomeza muri twebwe. Hanyuma turasoma kandi hano ku murongo wa 14 kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kugira ngo kwizera kuturonkeshe mwe mutwasezeraniwe. Namasezerano yagakiza, ibyagakiza ni ibintu biva ku Mana twasezeraniwe kandi twahawe kubw'ubuntu muri Kristo. Kuko uko ariko twabisomye hano mu bigati gishakatu murongo wa 14 ngo kugira ngo umugisha w'Aburahamushike ku banyamahanga wabwirizwa guhabwa abanyamahanga muri Kristo Yesu, muri Yesu Kristo. Rero mu masezerano Imana yasezeraniye Aburahamu harimwo agakiza, ubuntu, imbabazi. Vyari nk'imonjo y'isezerano rishasha, gisezerano Imana yari igiye kugirana natwe. Twaravyumvise Aburahamu atanze ibimazi maze umuhataza umwiza w'umuzitanya. Byagenze gute igihe Kristo yabambwa? Ukwe izuba ryaratse kumurika, haza umwiza w'umuzitanya, ibitanga birasadagurika, haza nyamugigima. Ariko isezerano Imana yasezeranye n'abantu ryarakozwe. Nyuma y'uwo mwiza hake haza igitondo gikayangana kandi gihoraho kuri abo bose bizeye Yesu Kristo. Muri ibyo bintu byose turafise ubutumwa bwiza, turafise ubuntu, turafise agakiza. Ivyo vyose birimwo vyagenze gute? Imana yarashinze igihe kubwo ikintu cyose, yarashinze ikintu cyose. Kandi ico gihe ntiyagishuye, ariko atari ico kintu bwacu. Uko niko twebwe natwe uno munsi dushobora kuraba inyuma tukabona uburyo butangaje Imana yashikije ibyo bintu byose. Je ubwanje umutima wanje warakozwe ko cyane igihe ejo kumugoroba, igihe umwami yafatanya ibyo mwe data Branamu yari yamuseze, yari yasezeraniye Imana, maze Imana umwami aramubwira ati ko wemeye isezerano, ko washikije isezerano nasezeraniye. Umwami acyo aravuga ati, Branamu aravuga ati yego, aramubwira nyishiraza ngo ndumureme ibisi n'ijuru, nanjye nzoshisa ibyo nasezeranye kandi sinzoguheba kandi sinzoguheba, nzoguma hafi yawe. Mbega ibyo ni biki? N'ubwizigirwa bw'Imana. Ntanumwe ushobora kubona uko bivuga. Pawulo niko bivuga. Pawulo aravuga ati naho twoba batizigirwa, Imana iguma ariyo kwizigirwa, kuko ntishobora kwihakana nyine ubwayo. Iyo niyo Mana yacu, niyo twizeye, niyo yarizi vyikora imbere yuko inatangura gukora ikintu, ibizi vyirikirakora. Amen. Yafashe ingingo yo kuduha agakiza kuva mu guhoraho. Kandi turabona tubiravye inyuma cyane cyane muri kino gihe turimwo, ijambo ry'Imana ririko rirashika mu buryo bw'igitangaza kubw'abantu bo mu buryo busanzwe aribo b'Isirayeli ngaho ku isi. Nta bushobozi namwe hano ku isi, nta ngingo n'imwe oniyofata, nta na kimwe. Ibyo byose Imana irabitwengera mu ijigo kubera ko iri kumwe n'abantu babe b'Isirayeli. iravuga biciye mu bavugishwa n'Imana Yesaya ikavuga ngo nibafata ingingo bashatse zose nzodicisha mu murongo nzotuma zitagira atacyo zimara ni nako bimeze gushika no munsi turazi ka iyo twiriko iyo tumenye cyane tukumva iyo bari ko baravuga ibya Gaza iyo bari ko baravuga ibyo Golani nibindi nk'ivyo hanyuma umuntu akugura bibilia narabivuze Zurich kuyingweze barasoma ijambo Gaza bagasoma kandi ijambo Golani usome Gaza cyangwa Golani urabona yuko aho hantu arahana Imana yasezeranye Abisirayeli muri cyo gihe rero Imana icibwira Yesu iti ahantu hose muzohunyoza ibirenge ndahabahaye ndaguhaye wewe n'abazokomoka kw'inyuma yawe kandi abo bantu nibaza kugira ngo bakomoze ubwo butaka bahawe kuva kera muri icyo gihe tuzoja tuguma tubahezagira mu izina ry'Uhoraho tuvuga tuti Imana nibane namwe kandi tuyishimire turayishimira turi kumwe namwe kuko hano hantu mwasubije kubw'ubuntu manchmal ist der blick etwas ungläubig narabonye yuko hari abantu nubwo bizera usanga bafite mu maso umengo naba barafite mu kutizera guke naho umengo barizera umengo basa nabatizera mu maso barabye ariko ntacho bitwaye ngenda bahe mirongo yo muri bibiri akugira ngo musobore kuzovyibuka le kamere kuri yo swigice cy'icumi Yosua igice cy'icumi Yosua igice cy'icumi murongo w'umunani warababarira abarira Yosua ati ntubatinye kuko ndabagabuye mu maboko yawe nta muntu n'umwe muri bo azoguhagarara imbere murongo w'icyenda nuko Yosua abahungira atacyo yinona tugarukirize hano murabona yuko murashaka kubisoma bakoresheje inkota y'uburyo busanzwe inkota isanzwe kugira ngo bashobore kwifatira kiriya gihugu cyo mu buryo busanzwe bashobore kwirukana cyangwa bica abansi babo bose ariko twebwe rero ngishengero ry'umwami duteze gukoresha inkota y'uburyo bwa mwemu no kuvuga ijambo ry'Imana kugira ngo twice duhonye aba ubushobozi bwa wa mwansi bwose Pawulo rakavuga ati si nkubita nk'uwusha ariko ndakubita ngahushura ibintu ibi ibikorwa bya Satani byose na twebwe ndukubita nk'abahusha ariko dukoresheje inkota ya mwemu tuzonesha umwansi dukoresheje ibipfunsi dukubita mu kirere kandi nacyo dushobora kugira umwansi ariko niba twarahawe inkota y'uburyo bw'imwemu tubwiza kuyikoresha kubw'ubuntu bw'Imana maze dukoresheje n'ubushobozi bw'Imana yacu ijambo Gaza turaribona muri Yosua igice cy'icumi umurongo uhere ku murongo wa mirongo ine gushika ku mpera y'umurongo 42 Yosua igice cy'icumi umurongo wa mirongo ine gushika ku mirongo ine na kabiri murashobora kubisoma kandi muri Yosua cumi na rimwe guhera ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe gushika ku mirongo ibiri na gatatu murashobora kubisoma kandi muri Yosua cumi na gatatu ku murongo wa gatatu iyo abansi b'Abisirayeli bavuga ngo agace kagaza nk'uko babyita ubu ngo ubwirizwa kugasubizwa ayo n'amajambo abantu bavuga yo mu kirere gucyo gusa uko Imana bibibona kajya gace na k'abantu b'Imana bo kuri nosi Abisirayeli kandi boba bagowe bakaretse twebwe rero nk'abantu nk'ishengero ry'umwami tubwirizwa kumenya yuko Imana yagiye iduha kime ku kindi kandi ko ariyo Kwari yagiye dusubiza bukebu kivyo ibyo ikeneye guhishengero kandi ko tudashobora guheba ikintu na kimwe mu bintu bidufitiye agaciro ivyo tubikora ko intoke zacu ivyo amaso yacu yiboneye byo kuri jambo w'ubugingo nivyo tuko turababwira kandi nitwiteguye guheba akantu na gatoyi kiryo jambo twasubijwe hariho abansi bari hafi yacu baza bagatera bakadutera bagatera ahantu hacu badashaka yuko twigarurira ngo haba hacu ariko abo nibo tubwirizwa kugwana tugahagarara neza tukamenya yuko niba umwansi agaragaje yuko ashaka kutugirira nabi ni ukuvuga yuko hari ikintu cy'agaciro kiba kiri mu ibyo bintu rero aha bishize akaryama agatekana nko mu gatanda k'abana akitekerereza umwanzi wacu aho byaba bitandukanye kubigaragara yuko umugeni wa wamagazi w'intama afatwa nk'aho ari we mwansi mukuru ariho nk'uko abisirayeli nabo nyene bafatwa ko ari bo bansi ba mbere bariho ku isi b'abantu ariko abantu bwabo si bo mwansi ahubwo ubwo ariko nibo burya nibo bahezegewe n'umwami aba bakikuje nibo bacitse abansi nabo nibo bantu bahezegewe n'umwami kandi Imana yarakuyeho ubwansi bwose biciye muri Yesu Kristo umwami wacu kandi tuzo gutahura yuko uwemeye akakira ubucunguzi no kwizuza n'Imana uwahawe imbabazi araronka imbabazi koko. Petero yarabaje kiriya gihe aravuga ati ni kangahe nubwirizwa kubabarira umuntu inshuro zingahe mbega inshuro ndwi zirakwiye mwamara mwishura ati inshuro mirongo irindwi inshuro ndwi mirongo irindwi inshuro ndwi aho tuba tubona ko ari inshuro 190 none ibyo ni biki ni kuvuga waronsi imbabazi nta kundi kuntu ashobora gukora atari kubabarira abandi kandi nabivuze uno munsi mu isengesho muri rya sengesho mu bikoni bamega icya gatatu yuko urukundo ntirubamo ikibi ntibishoboka ku ruhande rumwe umuntu ashobora kubabara ariko uko biri kose nta kintu kiba kihari kubera iki kuko umwansi niwe aba yabikoze kandi vy'umwansi akoze bizohishira twebwe rero igiduha ikituragishinga n'iki Imana iri kirakora sinkeneye kuraba vy'umwansi ari karakora nkeneye gufatana n'ivy'Imana yakoze kandi turashobora kuvuga yuko Imana yakoze ibikomeye ya yarabuhoye ubugingo bwacu bukura muri cya cyobo maze itwambiye igitsibo cy'ubuntu n'imbabazi si jambo ryavuze gutyo gusa ariko ni jambo ryavuye ku Mana ni ukuri kw'Imana kandi dukeneye guhagarara kuri ryo n'imitima yacu yose maze dushimire Imana mu kwizera naho twoba dukikujwe n'abansi ivyo ntacyo bitwaye ariko uko biri kose turafite isezerano ry'Imana twariboneye isezerano ry'Imana rishika muri Kristo muri we isezerano ry'Imana ryacitse ukuri twaravuze iby'agakiza mu kiringo cy'imyaka 2004 muri Kristo noneho agakiza karagaragaye gutyo rero ubuntu bw'Imana bwaragaragaye ku bantu bose buzanira agakiza abantu byanditswe hehe muri Tito igice cya kabiri ayo majambo ari muri Tito igice cya kabiri umurongo wa 11 umuhundire ndabibasomere ninabibona vuba ndabibasomere mumenye yuko muri Kristo ego nivyo Tito igice cya kabiri umurongo wa 11 kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza none ibi ni biki abavugishwa n'Imana baravuze ku by'ubuntu bw'Imana baravugishijwe bavuga ku bya Mesiya baravugishijwe bavuga ku by'agakiza ariko hano haranditswe ngo ubuntu kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse agakiza k'Imana karaserutse umwami wenye nubwo yaraserutse nkuko byanditswe mu bavugishwa n'Imana Yesaya ngo uhoraho wenye nubwiwe azizira kandi abiherega kiza muramaze kubisoma nibaza ko biri mu gice cya 40 cya Yesaya kandi ijambo ryashitswa abantu bizeye baranezerewe cyane gose baranezerewe mu mitima yabo nimunkundire ndabe ego nibaza yuko ari gice cya 40 kumbure ku murongo kumbure uhere ku murongo wa 11 mtangu w'icumi ngwehora imana zoza afise ubushobozi kandi ukuboko kwiwe kuzomutwarira rabazozanye impera kandi nyishu yiwe iri imbere yiwe ninde muri mwebwe azi uyu azi umurongo ndiko ndarondera yu uvuga yuko awenye nubwibazoza abagakiza kumbure ko uwo murongo uri mu gice cya 35 mu ngo ndabisomeye 35 murongo wa 3 haravugwa ngo mukomeza amaboko areganutse mugumisha amavaregarega mubwira bahagaritse imitima mutirema ntacyo mutinya raba imana yanyu izozanana n'uguhora niko kwitura kw'imana izozibakize izoza ibakize ibahagakiza umuntu wa 5 naho kavuga ngo niwe impumizo umuka nibipfama twibizozi bizozi burwa cy'umurongo wa 6 cyagiye ucumbagira dosima nk'impongo ururimi rw'ikiragiro ririmbe kukwamazi iri ni jambo ry'Imana azoza wenyine ubwiwe abahagakiza ibyo bintu byose rero bizoshobora gushika ibipfama twibizozi burwa abatavuga ibiraga ibivuge mbega ubuntu atari uwundi ariko muriwe ariko muriwe umwami wacu n'umwami wacu ni wabonerwa agakiza kacu agakiza k'Imana n'ubuntu bw'Imana buzanira agakiza abantu bose ukeneye gukiza gigwa no gukizwa arashobora kumubako ntituzi igihe dusigaje akenshi turavuga tuti ngo umugisha uva kuri ibi nibi nibi akenshi tubavuga ngo umugisha uva ku ishengero cyangwa uva ku ishengero runaka ariko umugisha uva ku Mana yo utanga kandi nico gituma tuza kuri yo kuko yaje nayo nyene kuri twebwe kandi twarakiriye agakiza n'ubuntu bubonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu esku ntari viza ibi bintu byanditswe ngaha ku murongo wa 3 35 murongo wa 3 mukomeza amavaregarenutse mugumisha amavaregarega mubwira bahagaritse imitima ku murongo wa 4 muti mubwira bahagaritse mu mitima mutirema ntacho mutinya raba imana yanyu izozanana n'ugugo muraba imana izozanana n'uguhora ibi n'uguhozwa kuva ku Mana ngo ehiraba imana yanyu raba imana yanyu turazi ko muri Yesu Kristo imana yonyene ubwayo yaragaragaye ariko nubwo yagaragaye ibonwa n'abantu imana yugura amaso bonyene yonyene izoza kandi bihagakiza agakiza nikava ku muntu agakiza kava ku Mana yaje mu Bisirayeli kuba Yuda iza kuba Yuda mazira bandanya gusha ku banyamahanga kandi nico gituma handitswe ngo agakiza kava ku Yuda kuko Imana yarishuye kandi agakiza kava ku Mana kagaragaye kavuye kuba Yuda kaja kuba nyamahanga kandi byanditswe vyera biravuga ngo mu byahishuro Yohani 13:48 haravuga ngo yabanyamahanga bavyumvise bahimbaza bavimusubara neze kwa shimagize ijambo y'Imana bari baragene ngo budashira bose barizera. Amen. Ibi namasezerano gakiza y'Imana atari amasezerano gucyo gusa, isezerano ryose ry'Imana rifatanye n'ubuntu bw'Imana, rifatanye gakiza kaba ku Mana, rifatanye n'umugisha uva ku Mana, rifatanye n'ivyo Imana yatanze. Kandi niba twarakiriye amasezerano y'agakiza y'Imana yacu muri icyo gihe, turashobora kuririmba tugafatana na wa muririmbyi aririmba ngo Bibiliya yacu yigisha gakiza gashitse. Haleluya. Bibiliya yigisha gakiza gashitse. Imana yacu nikora igikorwa igice. Imana yacu ikora igikorwa gitunganye. Kandi kumusaraba Ikaruvariyo we Golgota, umwami wacu yarasemera aravuga ati birarangiye. Haleluya. Maze igihudu cyari kizibiye ahera gica kiratabuka giherehejwe gushika hasi. Ivyo vyabwirizwa kutwereka yuko inzira ubu iruguruye. Umuntu akeneye kwihurira n'Imana arashobora guhura nayo, arashobora kuyibona. Ariko none inzira gukashika iri hehe? Sukuzunguruka kumusaraba, ahubwo nuguca kumusaraba nyene. Igihudu cyo muri kwa rusengero cyangwa igihudu gikingi yahera nticyatabutse igihe umwami wacu yakora imenyetso n'ibitangaza. Oya, kiya gihudu nticyatabutse kuko yabwiye igihuzi ngo ceceka. Igihuzi kiya gihuzi nticyatabutse igihe yagaburira abantu ibihumbi n'ibihumbi, ariko kiya gihudu cyatabutse igihe agakiza k'Imana kagaragara muri Kristo kubwa wewe no kubwa jewe kumusaraba igorogota. Kandi ivyo nivyo twizera n'imitima yacu yose, kandi tukavyemera tukanavyakira. Maze Paulo yanditsejeje kubaye buraravuga ati twiyegere rero atabwo batwinjire, twinjire turi n'umunezero aheraho mwijuru. Mu amazara akongera akavuga ati eraba Atirabia atinuko rero bendate ko turi nuko rero ko turi n'ubushingo, nuko duciye mu nzira yadutoboresha iri n'ubugingo ica mu gihe dukinze. Ese ukuna abantu bavuze barongo namwe muyera, maze bakavuga ivyo bari bahawe bivuye ku Mana nk'uguhishurirwa, avugishwa n'Imana wo mu isezerano rya kera. Turavye nk'abantu turabona ko atamahigwe bari bafite, tuvuze nk'abantu n'ukuri turabona ko atamahigwe bari bafite, ariko mu mwanya mutoye kuko bavugishwa ku by'ubuntu kandi batarabubona bwishuwe. Hanyuma intumwa mu izina rishasha na twebwe nk'abizera mu izina rishasha turabona ubwo buntu bw'Imana bubonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu. Nicyo gituma handitse ngo ivyagezwe vyazanywe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri vyazanywe na Yesu Kristo, nkuko vyanditswe muri Yohani 1:17. Ivyo none ni biki? Ubuntu bw'Imana, ukubabarirwa ibintu byose, guhabwa imbabazi, ubucunguzi, agakiza, ivyo byose muri Yesu Kristo ni ubibonerwa umwami wacu kuri wewe no kuri jewe. Tubitahure rero uno munsi. Amasezerano y'Imana samasezerano muri rusangi. Oya, namasezerano y'agakiza, namasezerano arimo agakiza k'Imana, ubuntu bw'Imana, umugisha uva ku Mana kuri wewe no kuri jewe. Amen. Kandi niba twakiriye amasezerano mu kwizera muri Yesu Kristo, muri icyo gihe rero umugisha wuzuye wa Yesu Kristo tuzohaba ku buntu bwayo. Leheraba Imana yanyu izoza kandi bahagakiza. Muri icyo gihe bipfama twizokumva ibiragi bizovuga, abacumbagira bazosimbagurika, ibimuga bizosimbagurika. Ubu ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi turifuza bivuye ku mutima yuko dushumbushwa vyose bijanye n'ubwo butumwa bwiza bw'Imana, ubwo amasezerano yose agakiza ashobora gushitswa mu mwemu mu bugingo no mu mubiri. Nukuvuga ngo niwababarira ibyaha byawe byose, niwakiza ubumuga bwawe bwose, akakura ubugingo bwawe mu cyobo, kandi akakwambika imbabazi n'ubuntu nk'igitsibo. Nta kundi dushobora kubikora atari ugufata inkota ya mwemu maze tugatangaza hose agakiza kabonwa muri Yesu Kristo umwami wacu. Wenyine ubwiwe azo yabera amaso ijambo ryiwe maze arishitse ku buntu bw'Imana. Kubw'ubuntu mbega murashimira Imana uno munsi, muranezerewe gushobora kumenya yuko amasezerano y'Imana atari amasezerano agaragara, ariko ko agakiza k'Imana, ubuntu bw'Imana, umugisha w'Imana, nibyo bintu byose Imana ikeneye gutanga biri muri aya masezerano y'agakiza y'Imana kubwawe no kubwa jewe. Hariho isezerano ko Yesu kizazoza, kandi yarashi muri we harashitse buri jambo ryose ryari ryaravuzwe kuri we. Gutyo rero amasezerano yose y'Imana ategerezwa gushitswa muri twebwe, kuko ari ego kandi ari amen ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, kandi ivyo kubwicubahiro c'Imana yacu. Cyo kimwe nyene nkuko mu buryo bw'umubiri Abisirayeli bashoboye gufata igihugu cyabo bakagishyiramo bakagihagarara bakagifata, nako dukeneye gufata igihugu Imana yaduhaye tuhagarare ku kwizera, kandi Imana izobana natwe kandi izoduhezagira ku bw'ubutunzi bw'ubuntu bwayo. Ihabwe icyubahiro. Amen. Duhaguruke dusenge. Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye bivuye mu mutima kubw'amasezerano yose agakiza, kubw'ubuntu, kubw'ivyo bintu vyose waduhaye muri Yesu Kristo umwami wacu. Muri wewe twawe ubwo budashira, hamwe n'ibijana nabwo byose bw'agakiza kacu no kubw'umugisha wacu. Ndagushimiye kubona ivyo waduhaye ari impano iva ku Mana, kubona dushobora nubwo atashe na twe twadukwiriye. Turagushimiye kubona ibintu twarabira hose kubw'ukwizera. Ndagushimiye kubwa bene data bose, kubwa bashiki bacu bose, kuri abo bantu bose bataravye urugendo babwiriza kugenda bigoye maze bakora ibishoboka byose kugira ngo bashobore kuza kumva ijambo ryawe. Mwami mukundwa, mitima yabo harimo icifuzo, harimo ikintu bifuza, harimo icifuzo kandi uza kugiheza icyo cifuzo. Haleluya. Kuko amasezerano yawe arimo agakiza, umugisha n'ubuntu. Amasezerano ni ego kandi ni amen muri wewe umwami wacu n'umucunguzi wacu, kandi agashitswa biciye muri twebwe. Mwami nume nshobore gushikira amasezerano yose biciye mu kwizera muri icyo genzo cya ndonga agakiza ubuntu n'umugisha. Ibyo bintu nibyo nsabye kuko abantu bose, na cyane cyane kuri abantu bose badugije ibiganza byabo. Mwami mukundwa, ubutumwa bwiza busubire bucike ubushobozi bw'Imana, kandi abanyabyaha bakizwe, abagwayi bakire, ababoshwe babohoke, maze ushobore kwigaragaza nka kumwe wigaragaza mu ntango. Mwami ndagusavye nubandanye uturongora gushikaho tuzibonera ibi bintu bishitkijwe kandi tukazamuka tukaza kuri wewe nkuko twabyumvise kuwinga ni wowe watangwe kandi uzobisozera haleluya ku izina rya turasengeye bendata bose kwa bishiki bacu bose ahantu hose hari ubwansi hari ugwango hari mu bibabaro hari ibintu byose urazi ibintu byose ukuntu bimeze mwami mukundwa nuze useruke nuhindure ibintu nutuma abantu bahindukirira imana biyumvira bahindukirira imana kugira twese tuze kuri wewe kandi nituvugane nabi hagati yacu ariko turi kumwe nawe turonke inyishu iva kuri wewe n'umugisha iva kuri wewe n'ubuntu bwawe n'agakiza kava kuri wewe muri icyo gihe abatabona bazobona abimuga bizogenda abatavuga bavuge turaguha icyubahiro mu izina rya Yesu amen.